ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye ku munsi wa kane itariki 17 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro uyu munsi.
Bahinduye itegeko nshinga, bahinduye irindi tugiye kuritora.
Hagamijwe iki?
Hagamijwe guhindura imiyoborere.
Imiyoborere se iriho ni mibisi?
Oya ni myiza.
None kuki bagiye kuyihindura?
Kuriya hari akantu bashaka guhindura ho gakeya.
Kure tuzatora inyangamugayo. Hey, abo twita inyangamugayo badufitiye akamaro.
Abo n'abanyagihugu biteguriye kuja gutora muri referendum itekanijwe ejo ku munsi wa gatanu mu Rwanda. Ni inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Rekariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon aragabisha amakungu ko Burundi bushobora kwinjira mu ntambara. Ivyo yabimenyesheje ejo kuwa gatatu ku cicaro cawo ni New York. Ban Ki-moon asaba ko haba kwihanganirana ku mpande zose zishamiranye mu Burundi, kandi ko hatangura ibiganiro mu ntumbero yo guhagarika intureka za politike. Amesha kandi kishyirahamwe mpuzamakungu nirishobora kongereza abakozi baryo n'ibindi bikorwa birenze ku byo ryahora rikora mu Burundi, bivanye n'uko ibintu bibandanya bimera muri ico gihugu. Ban Ki-moon ati ndababajwe n'ubwicanyi buba mu Burundi. Ati byo twabonye mu misi heze birateye ubwoba. Igihugu kiriko kija mu ntambara ishobora guhungabanya karere kose Burundi burimwo. Umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko aheruka gusaba muhanuzi w'adasanzwe Jamal Ben Omar kuja muri ako karere imbere yuko indwi irangira kuvugana n'ubumwe bwa Afrika ibihugu byo mu karere na leta y'u Burundi dasigaye inyuma. Aheraheza avuga ko ibiganiro bya politike bihurikiyemo bose bikwiye kuba vuba bwango. Ati ONU ikwiye gukora ibishoboka byose ntiyabe ubwicanyi bw'ikivunga, kandi hakwiye gufatwa ingingo zose zishoboka. Tukiri ku ngingo zifatwa nawo ni ku Burundi, gisata cyawo ni kijeje gateka ka muntu naco gitekanya kugira inama idasanzwe ku Burundi kuri uno wa kane. Iyo nama idasanzwe yasabwe na Leta Zunze za Amerika, kandi ishigikirwa n'ibihugu 17 bigize akanama k'igisata cyawo ni kajeje gateka ka muntu. Izo birimwo kandi abarorezi baserukira ibihugu 25. Igihugu ca Ghana nico cyonyene cashigikiye iyo nama mu bihugu byose vya Afrika biri muri ONU. Izo bibaye inama ya mbere yako kanama kuva mu kwezi kwa kane, aha ko kanama kakoranye kiheza kwihungabanywa ry'agateka ka muntu ritegwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu buraruko bwa Nigeria. Iyo nama yo kuri uyu wa kane itekanya gusohora integuro y'itegeko risaba komiseri wa ONU ajejwe agateka ka muntu Zed Rad Al Hussein kurungika mu Burundi umugwi w'abahinga mva makungu mu misi 45 gutohoza kubwicanyi buriko buraba no gufata ingingo zotuma uruhagarara ruhera. Mu gihugu cy'Uganda, komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora ejo kwa gatatu yarasohoye urutonde rw'abiyandikishije kuzokwitaba amatora yo mu mwaka uza. Ugo rutonde rwahawe abakandida bazohiganywa muri aya matora hamwe n'imigambwe baserukira nk'uko amategeko y'amatora muri ico gihugu abisaba. Jotam Taremwa avugira komisiyo itegura amatora yamenyeshije ko ibyo byakozwe kugira ibintu bikogwe ku mugaragaro. Asigura kandi ko byakozwe kugira abakandida bamenye abazotora n'igitegiri cyabo, kugira ntihazi habe imyidogo ko hari abatoye batari ku rutonde rw'abiyandikishije. Ibyo bibaye mu gihe kwiyamamaza byabaye birahagarikwa bisabwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'Uganda Rebecca Kadaga, aho yasabye abashingamateka kubanza kwitaba ibikorwa vyihuta vy'inama nshingamateka byo gutora amategeko ategekanijwe. Ibyo bikorwa bizomara indwi. Mu nyuma yaho abashingamateka bazoca basubira kwiyamamaza mu gihugu hagati. Muri Somalia, abarongoye ico gihugu n'abarongoye izindi ntara zigize ico gihugu barangije ibiganiro by'ukuntu amatora ategekanijwe mu mwaka uza 2016 yotunganwa. izo ndongozi zumvikanye ko leta ihari izo hava mu kwezi kw'icyenda kuza ariko Perezida Hassan Sheikh Mohamud arongoye Somalia hamwe n'abashinga mateka bashika amajana 275 barahawe uburenganzira bwo kuzosubira kwitoza muri amatora zoba Perezida Hassan Sheikh Mohamud yamesheje abanyagihugu ba Somalia ko muri ayo masezerano yumvikanye Mogadishu impande zose zashimishijwe n'ibyayavuyemo izo ndongo ziteganya gusubira guhurira mu gisagara cha Kismayo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere kugira baheraheze ubwa nyuma ayo masezerano ivya Iran naho Perezida Hassan Rouhani wa Iran amenyesha ko yiteze ko ibihano byafatiwe igihugu ciwe bigiye gufutwa mu ndwi ziri imbere ivya bivuzwe ayivuze nyuma yaho gisata cyaho nikijejwe amatohoza gihereje ibikorwa byo gusuzuma ibyo Iran iregwa n'amakungu kikora ibigwanisho bya nuclear ku munsi wa kabiri niho igisata mpuzamakungu ku vya nuclear cyafata ingingo yo kurangiza ibikorwa byari bimaze imyaka irenga 10 carimwe mu matohoza ku bikorwa vya nuclear muri Iran ariko abo bahinga baoni bemeranije ko Iran yaciye kubiri n'amategeko mu kurungika misile mu kirere mu kwezi kwa 10 ivyo navyo bishobora gutuma amakungu afata ibindi bihano aho ni mu gihe oni yari yategetse ko Iran itokongera kurungika ibyo byuka
urakoze yaro yise ku makuru weje kudushikiriza ubwego rw'igihugu jejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi rusaba abamenyesha makuru gukora bisunze akaranga mutima kumwuga bada shikuza kandi baha ijambo impande zose umukuru w'urwo rwego Richard Giramahoro yarasohoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu yongera atumira amenyesha makuru bakorera ibinyamakuru bidafise icicaro mu Burundi kugira bibukanye iz'amategeko abasaba n'inkuru ya Eloge Wirikaneza
muri iryo tangazo urwego sense rujerwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi rwibutsa ko rukurikiranira hagufi ku munsi ingene amakuru atangwa haba ku butaka bw'u Burundi no hanze yabwo mu binyamakuru byandika ko biba mu Burundi ariko urwo rwego hari umwitwara ariko rufise muri kino gihe nkuko bivugwa na Richard Giramahoro arongoye sense
ibihe rero turi mu vya politike n'umutekano birashobora gutuma abamenyesha makuru bamwe bamwe bataravye neza usanga batanze inkuru zishikuza canke izindi nazo bakazifata minenegwe ntibazihe agaciro zikwiye nk'uko vyibonekeje mu gihe cy'imyiyerekano mu gihe cy'amatora eka no mu minsi yakurikiye
muri ivyo bihe byose umukuru wa sense avuga ko akaranga mutima ko mwuga wo kumenyesha makuru n'amategeko agenga uwo mwuga bifite icyo bisaba abamenyesha makuru kandi bagategerezwa kubizirikana
umumenyesha makuru wese ategerezwa gushikiriza inkuru yatohoje neza kandi atawoyegamiye mu guha ijambo abegwa bose niyo nkuru imvugo ndenza rugero hamwe no gufata minenegwe inkuru ihambaye ivuga ivyabaye biteye kubiri nakaranga mutima hamwe n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru bwa gatatu naho mukamenya ko inkurikizi y'inkuru ishikirijwe hatisunzwe ubuhinga bwose itega gusa ikinyamakuru yaciyemo yega n'umumenyesha makuru yayishikirije nayo umumenyesha makuru wese avuye hanze y'igihugu amenye ko ategerezwa kubanza guhabwa uruhusha n'urwego rw'igihugu sense imbere yuko atangura kurondera no gushikiriza inkuru ku butaka bw'u Burundi ariko rero ubwo ruhusha arashobora kugwakwa umwanya wari wo wose mu gihe adakuze yisunze amategeko
aho yasohora iryo tangazo umukuru wa sense yari yatumiye amenyesha makuru harimo abakorera ibinyamakuru bidafite ivyicaro mu gihugu cy'u Burundi twashatse kumenya uko baryakiriye
gukebura muri ibi bihe ni ikintu gikomeye mugabo kandi ibi bihe ushobora gukora neza ugasanga impande zose ntizibona kumwe ugasanga bamwe bakagiza ko ahengamiye urundi ugasanga mu nkuru imwe kandi barakwagiza ko ahengamiye ku rundi nico bituma dusaba ko abategetsi bacu canke abashejwe kucungera uko ibimenyesha makuru bikora boza baratwumva mu bintu bimwe bimwe bishobora kutugora ugasanga ikintu wahebye kugikora kandi yari inkuru kukubera wabuze urundi ruhande rufisemo uruhara muri iyo nkuru ugasanga urabiretse wabireka kandi ugasanga hari abandi bayibonye nabi yuko umengo ni umwe bita mu gifaransa silence complice ugasanga kubera ibihe turimo nyene biragoye nico gituma agize icakebura biraduhinga
abandi nabo nkuba amazi imyaka irenga 20 akora umwuga wo kumenyesha makuru bafite ikindi basaba urwego sense
abamenyesha makuru bategezwa kuja hamwe bakabigisha iyo bamwe bamwe bariko barakosha kuko sense nicikora ubwa mbere kugira ngo aya mategeko bayamenye bo barafise uburyo barashobora guca bakebura bamwe bamwe mu bamenyesha makuru usanga ariho bagitangura umwuga haraho agira amakosa atavyazi bateze imbere kandi igihugu cyabo ku bintu by'iterambere biriho kugira ngo abantu babimenye mu makungu y'igihugu cyacu atari kurira gusa iminsi yose ariko ibyo tubona uno munsi rimwe rimwe usanga ari ibintu by'amarira gusa ariko turabarundi nta n'umwe ashaka inabigihugu cyiwe
kuva mu kwezi kwa kane habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza leta yise imigumuko abamenyesha makuru mva makungu batari bake barasavye impusha zo kuza gukorera ku butaka bw'u Burundi umwe wenyene niwe amaze kwakuruhusha gukubandanya akorera mu Burundi uwo nawe akorera televiziyo y'Abafaransa France 24 Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Komisiyo y'igihugu y'amatora irasaba indorerezi ziyandikishije kuzokurikirana amatora ya referendum kumenyesha komisiyo aho indorerezi zizokorera kandi izo ndorerezi zikirinda kwivanga mu bikorwa by'amatora. Ni inkuru ya Asumta Kabuye.
Kuri wa gatatu saa sita z'ijoro ibikorwa byose bivuga amatora ya referendum birasozwa. Ibyakorerwaga ku maradiyo aho imitwe ya politiki inyuranye yakomezaga gukangurira abayoboke bayo kuzitabira amatora ndetse no gutora yego, komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye ko byahagarara. Gusa komisiyo y'amatora niyo yonyine yemerewe gukomeza gusobanurira abaturage uko bazatora, uko bakwifata mu gihe bageze mu cyumba cy'itora. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Profeseri Kalisa Mbanda asobanura ko ababikora bose bakwirinda gushishikariza kubwira abaturage ngo muzatore yego cyangwa oya. Yabwiye indorerezi ibyo zigomba kwirinda ku munsi wa referendum.
Twifuza ko buri ndorerezi igira ahantu yaba akagarere kamwe tubiri se itubwira ko arahanga izakorera kuko uko batureba natwe niko tugomba kubareba tukamenya indorerezi nazo aho zagiye n'icyo zakoze kugira ngo tuzabaririze muri raporo nitubimenya turebe kanaka yakoze raporo n'ahantu atageze cyangwa se tukaba tuzi ibyahabereye yabikomozaho muri raporo tukaba twabaza abari bahari kugira ngo tumenye uko byagenze. Bagomba rero kutubwira aho bazakora akenshi ni district imwe cyangwa se ebyiri kurenza abari gukabya kuko byaba ari kwitemberera. Ntibasuzugure cyangwa se ngo bashake kuyobora abayobora amatora, ntibashake kwivanga mu bintu bitari by'amatora, bakubahiriza inzego z'umutekano zihari ariko cyane cyane bakazakora raporo ishingiye ku bintu bifite gihamya atari ibintu bizaniye mu mutwe kuko twagiye tuzibona ibyo bumvise cyangwa se ibyo amarangamutima bitekerereza.
Gahunda yo gukangurira abaturage gutoreza kurangira kuri uyu wa gatatu saa sita z'ijoro isojwe ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ryimwe uburenganzira na komisiyo y'igihugu y'amatora ngo ribashe gukangurira abayoboke baryo uburyo bazitwara mu matora ya referendum bakoresha inama zibahuza. Iri shyaka rya politike rivuga ko abayobozi b'andi mashyaka ya politike bumvikanye hirya no hino mu gihugu bigisha abayoboke babo uko bazatora. Uyu ni Bwana Jean Claude Ntezimana umunyamabanga mukuru w'iri shyaka.
Nta kampanye yabaye uretse ko kampanye yabaye mu buryo buziguye urebye nk'ubu ngubu abadepite bari kuzenguruka mu gihugu babwira abantu ko bagomba gutora yego. Ntabwo byagenze neza kuko twifuzaga ko haba kampanye kuko nta matora atagira kampanye. Twabajije komisiyo y'amatora itubwira yuko kampanye idateganyijwe. Twebwe ubundi buryo twakoresheje ni ukuba twavugira nko kuri radiyo tukabwira abantu ko tubasaba ko batora oya no kuri internet, ariko ibijyanye na mitingi ukoresha amanama hirya no hino ntabwo byabashye.
Kuri mwebwe mwumva hari icyo byahungabanije muri gahunda mwari mufite?
Byaraduhungabanije. Twari twabwiye Abanyarwanda ko tuzakora kampanye twanabyiteguye kubera yuko dusabwa kubahiriza amategeko, tubwira yuko bidateganyijwe turabireka kandi abandi barabikora.
Nubwo uyu mutwe wa politiki uvuga ko wabujijwe kwegera abaturage mu mirenge yabo, umunyamabanga w'iri shyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije avuga ko badafite ubwoba kuko gahunda yabo abanyarwanda bayimenye mbere.
Amahirwe dufite ni uko iki gikorwa tumaze igihe kinini turi muri gahunda yo gusaba ko itegeko nshinga ridahinduka. Twagiye mu rukiko, twagiye mu nteko, twandikiye Perezida wa Repubulika, twagiye mu matangazamakuru ku mateleviziyo no ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu dusobanura n'impamvu yacu. Rero turizera ko Abanyarwanda benshi bashoboye kumva impamvu y'ibyo dusaba ndetse n'umumaro bifitiye Abanyarwanda muri rusange.
Mu ndorerezi zizakurikirana ibikorwa bya referendumu higanjemo izaturutse mu mitwe ya politiki yemewe mu Rwanda yasabwe kutazivanga mu bikorwa by'amatora, babujijwe kwambara ibirango by'imitwe ya politiki bahagarariye ndetse babujijwe no kuzabeshya muri raporo bazatanga nyuma amatora arangiye. Usibye indorerezi zaturutse mu gihugu imbere, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora asobanura ko bandikiye imiryango yigenga yo hanze ndetse na za ambasade zose zikorera mu Rwanda kuzagenda bazakurikirana aya matora. Gusa Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko umubare w'indorerezi zaturutse hanze utaramenyekana neza, ko kugeza kuri uyu wa kane bazabakiza kwiyandikisha ndetse no guhabwa ibyangombwa byo kuba indorerezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abagize inteko ishinga amategeko basoje ingendo bakorera ko mu mirenge hirya no hino mu Rwanda basobanurira abaturage impinduka ku itegeko ishinga rivuguruwe. Abanyarwanda baba hanze baratora muri ayo matora kamarampaka uyu munsi kuwa kane, ariko hirya no hino mu Rwanda hakomeje kugaragara Abanyarwanda bagaragaza ubumenyi buke ku matora ya kamarampaka. Eric Bagirusa yaraganiye n'abanyagihugu mu murenge wa Base mu karere ka Rulindo mu buraruko bw'u Rwanda.
Nabyakiriye umunyarwanda wemera icyo nzabandi gukora icyo aricyo, kandi icyo nzabandi gukora kirazwi ni ugutora kugira ngo irangiye ngo yahinduwe yongewe mu itegeko nshinga kugira ngo intego dufite izagerweho.
Se ivyavuguruwe wabubize?
Ivyavuguruwe ni ingingo y'ijana na rimwe. Ngo rero niyo mpamvu byabaye ngombwa ko tugomba kuritora kugira ngo irangiye ngo yongerwemo.
Eh, hari amatora ngomba kwitabira cyane kandi ngomba kuzinduka nkayitabira neza, ngomba kubikurikirana. Ku wa gatanu ngomba kuzinduka.
Ese ivyavuguruwe wabubize?
Ivyavuguruwe ndabizi, kandi uko byavuguruwe niko tugomba kubikora. Nge ndabizi neza kandi ibyo bakoze nibyo. Cyo nemeza nuko tugomba kongera gutora uriya musaza, kuko tugezagaho ibintu byinshi byiza. Nawe rero tugomba gutora, nuriya tugomba gutora, kuko niwe tugomba gutora biremewe.
Twabyakiriye neza kandi turanabyishimiye, tuzazinduka kare cyane. Nuko umusaza atiyoboye neza, niyo mpamvu tuzaba tugiye kongera kumutora.
Ese ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi?
Ibyavuguruwe ni irangingo ijana na kangahe?
Tugomba gutora umusaza ijana ku ijana, kuko yatugejeje kuri byinshi.
Ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi?
Bimwe ndabizi, ariko ibi ntombizi. Tugomba guhindura itegeko nshinga kugira ngo twongere dutore umusaza.
Nabyakiye neza cyane, kubera nyine iri tegeko nshinga ryahinduwe twarabyishimiye, kubera ko twari dushaka ko umuyobozi wacu Paul Kagame agumaho.
Nanjye nk'umunyarwanda ayo matora ndayishimiye, kuko sitwe tuzabona umunsi ugeze kugira ngo tubishyire mu bikorwa.
Byavuguruwe urabizi?
Nzi ko twavuguruwe itegeko nshinga, twemeza yuko perezida yakongera kwiyamamaza, kubera ibikorwa byiza yatugejejeho kugira ngo tubikomeze. None turashimira itegeko nshinga ryabyemeye ibyo twari twabasabye, bakaba baje no kubishyira mu bikorwa uyu munsi batubwira ko babidukoreye. Natwe akaba ariyo mpamvu uri kubona tumishimiye kuri uyu munsi.
Turabyishimiye cyane tu. Ibyo dushaka kugira ngo dutore iriya tegeko nshinga bari kutubwira, kubera ko imiyoborere ari myiza kandi na perezida wacu tukaba tumwemera.
Ese ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi?
Byavuguruwe? Byavuguruwe ni uko mwadugejeje ku iterambere.
Twakiye neza, twumvaga icyifuzo cyacu twasabye, ariko turi kukibona. Ko twasabaga ko agomba ko uriya mubyeyi gumya kutuyobora, kuko nta kibazo afite, nta kibazo tumufite, agomba kutuyobora nk'uko n'ubundi asanzwe atuyobora, nta mpinduka yaba.
Ibyavuguruwe urabizi?
Ibyavuguruwe nzi bikeya. Itegeko rya 11 abonaho rituganisha, iyo urebye iciriritse mu muco nyarwanda ntagihinduka ku munyarwanda. Dukomeza wa muco wacu w'urukundo, ukubana n'abantu.
Perezida Joseph Kabila yaragendeye urugomero rwa Matebe rwubatse ku mugezi wa Rushuru muri teritwari ya Rushuru mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru. Iyi nkuru twateguriye n'umugezi wacu Mustafa Kemal.
Santali ya Matebe ni mfano wa ujenzi ambao nilisema tutaanza kufanya. Sio tu Ruchuru, lakini ndani ya province ya North Kivu yote.
Uo ni Nyakuba wa Joseph Kabila Kabange, presida wa Republike Demokratike Iharanira Demokrasia Kongo, ubwo yatahaga mushinga wa mashanyarazi ku rugomero rwubatse ku mugezi wa Ruchuru mu rusisiro rwa Matebe muri territoire ya Ruchuru kuri wa gatatu tariki ya 16 Kuboza. Mwijambo rye yavugiye mu rurimi rw'Igiswahili yibukije abaturage ba Ruchuru ko kugaruka kwa mahoro ibikorwa by'amajyambere ari byo bikurikiraho. Akaba ari muri urwo rwego yaturutse Kinshasa akaza gutawo mushinga. Rais Joseph Kabila yashimiye bwana Awad Buffett, umuherwe w'umunyamerika washoye miliyoni 22 z'amadolari ya Amerika mukubaka urwo rugomero rw'amashanyarazi rufite ubushobozi bwa megawate 14. Ayo mashanyarazi akaba afite igikorwa gikomeye cyo kubungabunga ibidukikije bya parke y'Ibirunga ku Rwanda rwa Kongo ndetse na parke ya Maiko. Abaturage ba Ruchuru bishimiye kubona umuriro uzatuma barushaho kubungabunga parke n'ibiyirimo. Madame Nyiramutesi Venancia n'umuturage wo mu rusisiro rwa Rwanguba yari yaje kwiyerijisho ibyo birori.
Gucunga parke tumvishe kubazo duhereza buri muntu iresho ndakuja kandi gushaka iby'amakara azi amazingira gose bagomba kumenya kundi ko bazogagira ibiti ndo tuje kandi gutema ibiti.
Ku Rwanda rw'abagabo bakunze kuregwa gutema ibiti bya parke nabo bavuga ko uwo muriro uzabafasha kubaha parke n'ibiyirimo. Bwana Paul Uwimana arabitubwira.
Ndishimye kureba amasanyarazi ibo bambere kurema ndanani kubayasitari hano amasanyarazi kubira ndo tuzasubira kuza kutema inana amakara n'inyamaswa zose zikacungwa neza.
Nyakubahwa Eugene Serufulinga ya Baseka ni ministre w'igihugu ushinzwe amajyambere mu giturage avuka mu ntara ya Ruchuru nawe yari yaje yarekeje Nyakubahwa Kabila arishimira umushinga.
Nanje umudepite wabo bitore biranshimishije cyane mu zina ry'abaturage bose ba Ruchuru kandi biraza kuduteza imbere. Urebye abantu babonye amashanyarazi no kubigisha imishinga yo kugira ngo babungabunge ibidukikiye bazabyumva bwangu. Turakomeza twiorganize kugira ngo abaturage bakomeze bahinge babone uko babaho neza ariko kandi bakomeze kubumbabumba ibidukikije.
Urugomero rwa Matebe ruri muri collectivité cheferi ya Buisha. Dieudonné Ndeze Mutarambirwa ni umwami w'abanyabuisha yishimiye umushinga uzatumaza ibikorwa by'amajyambere.
Ko tumaze kubona umuriro twizeye ko ibyo bintu ndabwo bizongera kubaho. Ibyo gutema ibiti muri parke ubu ngubu tugiye kucanisha uyu muriro.
Muri byo birori umuherwe Awad Buffett yishimiye ko parke y'Ibirunga ku Rwanda rwa Kongo igiye gusubirana ubuzima bwayo. Naho bwana James Wan ambassadeur wa Amerika muri Kongo anezezwa n'ikemezo guverinema ya Kongo yafashe cyo kubuza igikorwa cyo gucukura petrole muri parke, igikorwa cyagombaga kwica ibinyabuzima biri muri iyo parke. Parke Nationale de Virunga niyo parke ya mbere muri Kongo kuva mu mwaka w'1927 ku izina ry'umwami Albert w'Ububirigi, kandi kuri ubu uyiyoboye ni bwana Emmanuel de Merode umuzukuru w'umwami Albert w'Ububirigi. Igoma, Musafiri Muropo Mustafa Kemal, Ijwi rya Amerika.
Tubibutse ifite mwese ko mukomora bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni cyageje kubashikiriza amakuru yerekeye sport twateguriye na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Urakoze Frederic ku makuru yerekeye inkino twabateguriye muri iki gitondo. Duhere ku yajanye n'ishyirahamwe FIFA, aho Michel Platini ayoboye urunani rw'amashyirahamwe ajejwe umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA yanse guseruka imbere ishyirahamwe FIFA kugira yumvirizwe n'umugwi ujejwe kugenzura uhitwara neza w'iryo shyirahamwe ejo ku munsi wa gatanu. Vyari bitegekanijwe ko Michel Platini na Sepp Blatter ayoboye ishyirahamwe rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA bose bahagaritswe mu mabanga yabo mu kiringo c'imisi 90 mu gihe bariko batohozwa ivyagirizo ku mafaranga Blatter yarishe Platini mu buryo budatomoye baseruka imbere y'umucamanza w'umugwi ujejwe kugenzura kwitwara neza w'ishyirahamwe FIFA Hans Joachim Eckart mu gisagara ca Zurich muri iyi ndwi. Umuvugizi w'uwo mugwi ujejwe kugenzura kwitwara neza mw'ishyirahamwe FIFA Andreas Brantel yasubiwemwo n'ikinyamakuru L'Equipe mu ntango z'iyi ndwi avuga ko ivyo Platini na Blatter bagirizwa bifise ishingiro. kandi bombo kwa ribabili bashobora guhagari kwa mabanga yabo mkiringo chimnyaki tarimike. Michel Platini na Sepp Blatter bagumye bahakana ko atamakosa bakoze. Abaserukira Platini bavuga ko atazoseruka ubwiwe imbere y'umugwi ujejwe kugenzura kwitwara neza w'ishyirahamwe FIFA ejo kwa gatanu kugira yerekane ko adashimishijwe na gato no kugena ibintu biriko bikogwa. Amenyesha ko ingingo y'uwo mugwi iza yaratangajwe mu binyamakuru mu mpera zindwi iheze n'umwe mu bavugizi b'uwo mugwi Andreas Brantel mu buryo bwihoza uburenganzira ngendegwa ko bwiwe. Platini avuga ko ivyo bigenewe kumubuza kwitoza mu mabanga y'ukuyobora ishyirahamwe FIFA. Kuyindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru, Samuel Eto'o yahoze akinira imigwi y'umupira w'amaguru ya Barcelona na Chelsea yashinzwe vy'agateganyo amabanga y'ukuyobora umugwi w'umupira w'amaguru Antalyaspor wo mu gihugu ca Turkiya. Samuel Eto'o yagenywe kuba umumenyereza mukuru vy'agateganyo w'uwo mugwi. Samuel Eto'o muri iki gihe afise imyaka 34 yateye igikumu kuri kontra y'imyaka 3 yo gukina mu mugwi Antalyaspor mu kwezi kwa gatandatu. Muri iki gihe akaba yahawe akaryo kukwerekana ubuhinga bwiwe mu vyerekeye kuba umumenyereza mukuru inyuma y'uko warajejwe ayo mabanga Yusuf Simsek ahavuye. Samuel Eto'o azorangura amabanga y'umumenyereza mukuru vy'agateganyo umugwi Antalyaspor gushika umumenyereza mushasha abonetse. Patrick Mboma yahoze akinana na Samuel Eto'o mu mugwi serukira gihugu wa Cameroon atangaza ko Eto'o yamye yifuza kuba umumenyereza yamara ntazi neza ko azogira ukwihangana gusabwa muri ayo mabanga. Mboma avuga ko Eto'o yamye afise imigambi yo kumumenyereza ngo yabimubwiye haheze imyaka itari mike. Yamara amenyesha ko kuvyazi ko Eto'o atari bwigere ashingwa amabanga nk'ayo y'ukumenyereza umugwi w'umupira w'amaguru. Mboma avuga ko yizeye ko azoba umumenyereza mwiza yamara ntazi ko azogira ukwihangana muri ayo mabanga mashasha kuri we. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse jamake y'amakuru twabashikirije. Alois
Rakoze Freddy umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon aragabisha amakungu ku Burundi bushobora kwinjira mu ntambara. Amenyesha kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ni rishobora kongereza abakozi baryo n'ibindi bikorwa birenze ku byo ryahora rikora mu Burundi bivanye n'uko ibintu bibandanye bimera muri icyo gihugu. Umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko aheruka gusaba umuhanuzi wadasanzwe Jamal Benomar kuja muri ako karere imbere uko ihindu birangira kuvugana n'ubumwe bwa Afrika ibihugu byo mu karere na Leta y'u Burundi dasigaye inyuma. Mu Burundi kandi tukivuga ku ngingo zifatwa na ONU ku Burundi, gisata cha ONU kijeje gateka ka muntu naco gitegekanya kugira inama idasanzwe ku Burundi kuri no wa kane. Iyo nama yo kuri wa kane itegekanya gusohora integuro y'itegeko risaba komiseri wa ONU ajeje gateka ka muntu Zed Radi Al Husseini kurungika mu Burundi umugwi w'abahinga mva makungu mu minsi 45 uzobugiye gutohoza ko bwicanye buriko buraba no gufata ingingo zotuma uruhagarara ruhera. Mu gihugu c'Ubugana naho komisiyo y'igihugu ijeje gutunganya amatora ejo kuwa gatatu yarasohoye urutonde rw'abiyandikisha kuzokwitaba amatora yo mu mwaka uza. Jotam Taremwa avugira iyo komisiyo itegura amatora yamenyesheje ko ivyo vyakozwe kugira ibintu bikogwe ku mugaragaro. Muri Somalia n'abarongo y'igihugu cha Somalia n'abarongo izindi ntara zigize ico gihugu barangije ibiganiro vy'ukuntu amatora atekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2016 yotunganywa. Izo ndongo zizumvikanye ko leta ihari izohava mu kwezi kwa cenda kuza, ariko perezida n'abashinga amateka bakazobandanya kwitoza.
Tuti mwese mkundi radio hejwi ya Amerika higani ya tukwateguri mwaka kanya vigal kengaha tuoneho kandi kanya kogushimi na engineer ya dufashije mwinga bugizuma hamge na Elvin ya dufashije kwigiranya vigani ilo tukwateguri kuri mikro mwalikumu na Federica Ngunikije na makuru na yu mwashikirijwa na Aloise Bigirimana mwakoze kututega matukui tulabifurija mahoro numonsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.